Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Murumva ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatwumva muri uyu mwanya mwese ndabasuhuje hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Dusangire ijambo y'uyu munsi iragaruka ku kiganiro muri isanga mugenzi wanjye Thomas Kabirindi yagiranye na President Sylvestre Ntibantunganya wahoze ayobora u Burundi. Icyo kiganiro kibanze ku biganiro by'Abarundi, ibiganiro bivugwaho nyuma y'uko hagenwe uwungirije umuhuza mukuru w'ibiganiro by'Abarundi. Thomas Kabirindi, mikoro ni yawe.
Abarundi kuganira si byubu. Umwe mu nararibonye ni President Sylvestre Ntibantunganya. Ubuzima n'ibigwi bya President Ntibantunganya nta wabiva inyuma mu munota umwe. Nagira ngo gusa twibukiranye ko yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva mu 1994 kugera mu 1996. Kuva mu 2000 President Ntibantunganya afite icyicaro gihoraho mu nteko nkenguzamateka y'u Burundi, ni ukuvuga Sena, nk'uko abyemererwa n'ibwirizwa shingiro Itegeko Nshinga ingingo y'ijana na 180. Muri kamere ye, President Ntibantunganya yemera ko kuganira ariyo nzira nyayo yo gukemura amakimbirane. Nibyo yagize inkingi y'ibitekerezo n'ibikorwa bye mu buzima bwe busanzwe, mu buzima bwe n'abandi babana cyangwa se bakorana, cyane cyane ariko no muri politiki. Nabatindiye rero, nagira ngo umutumirwa wacu President Ntibantunganya abaramutse. President Ntibantunganya, muraho, murakomeye?
Ego, ndakomeye neza kandi murakoze kuntumira muri kino kiganiro. Nagira rero mfata aka kanya ndamutse Abarundi bose, ndabipfuriza yuko nukuri twokongera kugira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu.
Mwebwe mwakiriye gute ishyirwaho rya President Mkapa nk'umuhuza bikorwa wa minsi yose mu biganiro by'Abarundi?
Hari ibintu byinshi umuntu yovuga kuri iryo genwa. Ubwa mbere ho wanze ukaraba igihe bamugena, urabona umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyari yagiye. Umuntu agashobora kwibaza ati mbe ni kuki atari yagiye. Icya kabiri, urabona igihe bamugena niho bongera bakagena kandi n'umunyabanga mukuru mushasha wari gashyirahamwe akaba ari umurundi libera bava mukeko. Mugabo haravuzwe kandi yuko n'uwari umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu icyo kibanza yacipfuza. Umuntu rero akibaza ati mbega bari babiganiriye na Petero Nkurunziza canke uwo mushikiranganji yabishaka kugatwe kiwe gusa. Hanyuma ukaraba rero kandi igihe bamugena abakuru b'ibihugu bose niho bari bari, bikaba ari ubwa mbere bishika muri aya manama yari amaze iminsi aba, ahandi wasanga uyu yasibye cyangwa uriya yasibye. Mfatiye rero kuri ibyo byose je novuga yuko ukugenwa kwa Mkapa kugira ngo umuhuza mu biganiro by'Abarundi bifise aho bizoshikana ibyo biganiro. Ibintu bikurikira no gusigurira n'Abarundi bose. Icya mbere nuko ukibuka yuko ataminsi yari iheze umushikiranganji wa mbere, umushikiranganji ahubwo w'imigenderanire y'igihugu cya Tanzania agize urugendo mu Rwanda. Je nkibaza nti ibyo byose byagirwa kugira ngo bizofashe iyo nama kugira igire ayishitse ku ngingo ziboneka. Icya kabiri umuntu yovuga nuko iryo genwa rya Perezida Mkapa ritaje rikura Perezida Museveni mu kibanza cy'ubuhuza. Perezida Mkapa aje ari umufasha wa Perezida Museveni, bakaba ari abantu bazinanye cyane ku kibazo cy'u Burundi, kuko igihe twagira ibiganiro byashikanye ku masezerano ya Arusha umwe yari umukuru w'igihugu cya Tanzania, uwundi umukuru w'igihugu cy'u Buganda, kandi umwe wese yari afise uruhara muri ibyo biganiro. Hanyuma kandi ukabona yuko ibyo byose kubera kumenya iby'u Burundi kandi akaba yari umukuru w'igihugu ukaraba n'imyaka afise, izotuma Abarundi tumwubaha gusumbya kuri ubu uko twagira ku mushikiranganji w'imigendera yahora afasha Perezida Museveni ujya mushikiranganji w'ukwivuna abansi
Kiyonga.
kionga he hanyuma rero ugafata kandi yuko Perezida Mkapa ubajije abo muri Tanzania barakubwira kwa neza uyu mukuru mushasha w'igihugu cha Tanzania hanyuma kubona kandi umukuru w'igihugu cha Tanzania aliwe yagumye ari no mukuru w'ibihugu bigize ako karere ka EAC bizotuma Perezida Mkapa yumva kwa shigikiwe muri iyo mirimo mishasha ashinzwe ica kane muvuga rero yuko Perezida Mkapa aha rero nibyo ndi jewe Perezida Mkapa azi neza ikibazo cy'abarundi mu 1995 igihe yashikira kuba umukuru w'igihugu cya Tanzania
icyo gihe nawe watwara Burundi
egome urabona yuko ariho icyo cyo Burundi cyari gitanguye kuvugwa cyane ndibuka yuko ariwe yafatanya na mwarimu Nyerere igihe yaza kugerageza kuganiriza abarundi na cyane cyane imigambwe sahwanya Frodebu na Iprona muri bya biganiro bita iby'imwanza hanyuma aho iburiye aho bishika urabona Perezida Mkapa yarabandanije be na Nyerere gushika watumwa ko inama ku igenekerezo rya 2025 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na 1956 iyo nama twari twayigiyemo n'umushikiranganji wa mbere Nduwayo ikaba ariyo nama twasabiyemo yuko borungika inteko mu Burundi gukingira abanyagihugu ikaba kandi ari inama twari twiyemeje ko tugiye gutanguza ibiganiro tubikwira n'umugambwe SNDD icyo gihe witwa SNDD ntwari rwa SNDD urimwo hanyuma Perezida Nyerere agaheza akaba umuhuza muri izo biganiro nawe Perezida Museveni akarongora icyo bitse mu gifaransa Initiative Regionale pour la Paix au Burundi
ni ukuvuga nk'umugambi wo kugarura amahoro mu Burundi umugambi wa karere
hanyuma rero urabona yuko inyuma habaye ijya kudeta
muri 1996
igenekezo ya 2025 ukwezi kwindwi mu 1996 hagati hafatirwa ibihano iyo leta nshasha yari ije kugira ngo bayishyire ko ingufu nyinshi yemere kuzoja mu biganiro byaratebye birafata imyaka ibiri mugabe ibiganiro byarahavuye biratangura mu kwezi kwa gatandatu mu 1998 bitangujwe na Mkapa ari umukuru w'igihugu cya Tanzania n'amasezerano yera twashitse ko rero tuyashikako ari wari umukuru w'igihugu cya Tanzania urabona yuko ari umuntu rero icyo kibazo akizi
president ntibantunganya ndabashimiye cyane aya mateka mutubwiye kubera ko ndahamya ko abantu benshi batari bayazi neza ibyo bintu rwose ni ingirakamaro none nagira ngo mbasabe duhamagare abantu batangire mwiganirire ubwabo uwa mbere ni Ferdinand hari ikibazo ufitiye president ntibantunganya
ndamura mukije cyane mutubire service ntibantunganya
yego arakumva
akomeye
cyarayizirije no kubona ujya mukuru yaratowe bazohuza abarundi kuko ugiye kugira dufite uwizero ko tugiye kuronka amahoro mu Burundi kuko tubona ibyo twumva bishobora bidushirege bidungabanyiriza imitima yacu turasaba uwo muhuza wa Tanzania ajye guhuza abarundi agerageze ahuze impande zose ntahengame kuko abarundi turabona ko tumerewe nabi kandi tugeze ahatemba
Ferdinand urakoze reka duhe n'ijambo na Mugisha nawe ikibazo ufitiye president ntibantunganya
tangira ndamutse nyakubahwa president wacu ntibantunganya za mbere bwoko ashaka ndamubaze yuko neza abona ko ibiganiro bizotinda bikaba ari abyifato niwe umugambo uri ku butegetsi
urakoze Mugisha noneho duhamagare David nawe ikibazo ufitiye president ntibantunganya
nagira mbatse uwo muhuza none ko Yoweri Museveni ko azokorana cyangwa atazokorana cyangwa ko mbona uwo mugabo mengo ntagomba kwemera ibiganiro bizobera mu Burundi cyangwa bizobera hanze
ye David urakoze
murakoze namwe
president ntibantunganya
murakoze cyane iyo uvuze kuganira no kuvuga yuko haganira abafise icyo bapfa nta muntu muhuje kuri byose na hose wogira ngo tugiye kuganira ahubwo murakorana mukabandanya ibintu atangorane. Ubu rero ugiye kuraba iki kibazo cy'u Burundi ukabona ikitso yacu aho aho cavuye. Cavuye ku kwiyongeza ikiringo cha gatatu cy'ukuba umukuru w'igihugu cha Petero Nkurunziza giteye kubiri nibwirizwa nshingiro ry'u Burundi naryo tuzi ko ryaje rikomoka ku masezerano y'Arusha. Ufatiye ngaho rero ukaraba uti hoganira abande ucugira uti ku ruhande rumwe hari habashyigikiye iyo ngendo yafashwe na Perezida Petero Nkurunziza n'abandi bamushyigikiye baba mu mugambwe wiwe canke ahandi. Hanyuma ku rundi ruhande hakaba abatemera ibwirizwa nshingiro rihonyangwa canke amasezerano y'Arusha yibwirwa bakayaca kubiri. Abo nabo abatari bake benshi bahuriye muri Senarede giriteka. Mugabo kandi uraraba mu gihugu hariho n'izindi nguvu nyinshi zitari mu vya politiki nkuko babivuga. Aba bavuga bati turi muri societe civile, abavuga ati nta bica vya politiki duharanira. Nabo nyene bari kumwe nabo barongoye amashengero, aba bari mu vy'ubudandaji narabonye mbere no mu biganiro byari byatanguye ko bari barimwo bakagira uruhara, tutibagiye abakenyezi n'ugwaruka bakagira uruhara muri ivyo biganiro kugira ngo turabe ingene tworonke inyishu ku kibazo. Ubona koko nguko babivuze kigezeje abarundi. Harakantu gato nashakongera ko harabavuga ngo turashaka kuganira n'abandi bose atari Senared, ngo harabudushaka kuganira ngo nabo bavuga yuko bashatse gutembagaza inzego z'igihugu. Aha nagira nongere mvuge ndi ushaka amahoro hariho ibibazo urengera. Kimwe kurengera mbere hari n'ukubwiza abarundi ukuri nawe ukagendera ku kuri. Ugiye kuraba ibyabaye muri kino gihugu, uwarenze ku ibwirizwa nshingiro wa mbere n'uwo yihaye ikiringo cya gatatu kandi amasezerano y'Arusha n'ibyo bwirizwa nshingiro bitabirekura. Rero abo bose navuze avuga ngo ntibojamwo bategerezwa kujamwo, turiko turondera amahoro. Iyo urondera amahoro rero uyarondera kuri uwo wese ashobora kuyaguha, aho hari kuri Ferdinand.
Ariko president ntibantunganya, hari igihe nigeze kugirana n'ikiganiro n'abandi bantu b'impunzi nabo basaba kujyamo bati nta kuntu abarundi bahora bahunga nimba bakomeza guhunga no kuvuga ko ikibazo cy'ubuhunzi ntabwo bakitaho mu biganiro byo murabivugaho iki?
Erega niho rero ibintu bizitaniye ngaha mu Burundi. Je mpora numviriza ndumviza cyane ibivugwa ibikogwa mu gihugu cacu. Icyo kibazo mingo turakunda kucibagira kandi ari kibazo gikomeye cyane. Sizi ko babona ibiharuro ngo tubibona. Iyo mu biharuro bitangwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu akurikirana iby'u Burundi bivuga yuko abarundi barenga 250,000 bataye ingo zabo bagahunga. Ni ukuvuga yuko umurundi umwe kuri 40 yahunze.
Ariko abone n'abahungiye mu mahanga tutongeho n'abandi bihumbi n'ibihumbi bahunze mu ngo zabo ariko bagumye imbere y'imipaka mu gihugu mu Burundi.
Ibyo rero ibiharuro byabo ntibikunda kuvugwa kandi biriho. Ni ukuvuga rero yuko icyo kibazo ahubwo aricyo cyerekana uburemere bw'izi ngorane turimwo kuva haraheze amezi agiye kurenga 10. Nico gituma mu biganiro bizoza kurondera inyishu y'ingene abo barundi bahunze botahuka bitegerezwa kuza mu vya mbere. Kuko naba bose batwara erega abantu rakuda kwibagira mu Burundi. Mbega Ndadaye yatwaye mu 1993 ndiyari yarabaye impunzi,
yari yarahungiye mu Rwanda.
Aho Mbega Ntaryamira yamusubiriye ntiyari yarabaye impunzi
nawe mu Rwanda.
Aho Mbega Ntibantunganya yasubiriye Ntaryamira ntiyari yarabaye impunzi
nawe mu Rwanda. Ni naho yafatiye lisanse muri Jeho Histoire.
Aho Mbega Domitien Ndayizeye ntiyari yabaye impunzi
nawe mu Rwanda.
Aho Petero Nkurunziza ntiyari yabaye impunzi.
No, ni mwese
nagira mbaze rero mbe ni kuki iyo tumaze kugira mu bibanza twibagira iyo twavuye twibagira iyo twagowe ukamengo twebwe ko byamaze kutuva ko abandi tubabwira
noneho tujye kuri mugisha rero udafite ikizere cyuko ibigano bizatangira koko
ibiganiro bizotangura ntagira ubwoba nuko gusaburiya iyo ikibazo cha gusesereje kandi birumvikana wamushaka kwinishu izana ingoga aha ndamutegera ibiganiro bizoba ntayindi nyisho ntihazogira uhenda abantu ngo ibindi zingorane ziri mu Burundi azoziheraheza akoresheje ingufu akoresheje ubwicanyi akoresheje gutuza abandi ntihazogira ubugira ngo ibiganiro azoshora kwica kubiri abice kubiri gute kandi abarundi benshi arizo bipfuza nta murundi n'umwe atipfuza ibiganiro izo rero nta n'umwe mu karere ndibaza avyipfuza kandi yo bishyigikira mbe ibiganiro dore ka kutaba gute kandi ubona ingene amakungu yose atakindi avuga atari uko ibiganiro ahubwo ntera kamo rero Perezida Yoweri Museveni na Perezida Mukapa bashinzwe rero kudutuma tuzakuganira kudufasha kuganira iyo tariki bayivuge n'ingoga aho tuzohurira harazwi ni Arusha haramaze kuvugwa abaganira bariho turiho tugende ahubwo tuhurira abarundi ngoga ubutabishaka nawe tumubone tumubone uwo muntu yogagaza akanka yuko turonderera amahoro abarundi akanka yuko turonderera umutekano abarundi akanka yuko ubu bukene sinzi ko bakunda kubivuga ubu bukene abarundi batakibona ikibaraza n'ikibiriza turabe ingene twobugwanya nuko atakunda kubivuga ubukene bwarinje mu miryango ugende hari Bujumbura ubaze ugende ku gihugu hagati ubaze urabe ingene igihugu cugara ibimihora mbega ibyo bizodushikana hehe atari ku nyungu z'umuntu atageza akagukabano ibyo nacyo ntabyo ntawobyihanganira turondera inyungu z'abarundi bose nitugwanira inyungu z'umuntu umwe canke z'akagwi k'abantu bakeye n'umwongera ko gusa yuko
yego
ategere yuko n'abakuru b'ibihugu igihe bashingaye mabanga Perezida Mukapa bavuze ko azokora ari cyababa cha Perezida Museveni bazokorana rero nje ndibaza gusa icyo abantu botegera bashatse umuntu afise ijunja koko mugabo kandi afise n'umwanya ukwiye atayine imirimo afise mu gihugu atayine imirimo afise mu makungu ashobora kwitaho ijoro n'umutaga icyo cyo cy'abarundi iyo ngingo yabashwe rero ni nziza ku Burundi ni nziza no ku karere
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikibazo cy'ibiganiro hagati y'abarundi umukitsi mukuru President Silvestre Ntibantunganya kuri telefone dufite Laurenti Laurent ari muri Kenya ikibazo cyawe
nagamba z'ikibazo umutumire ibyo biganiro batumira hari abanyagihugu bariko barakumirwa ibyo biganiro baba byita gute kandi kinini nacyo notera kamo iyo leta nuko muri leta nta mwaza hari muri politike ahubwo haba kudahuza igihe habaye mu kudahuza abanyepolitike baricara bakaganira ku ibyo ngorane bafite amanka cangaruka ku umuhuza wacu Yoweri Museveni ku baba bikurikirana hagufi na nyene igihugu ciwe habaye gutoteza batavuga rumwe tufatiye kuri Kiza Besigye imbona rero kinagiye gutuma arakarekare mu gihugu kuko ego bavuze ko mugabo w'ijunja n'ijambo ariko nibaza nta kintu kireke hazotuma abarundi nitwe dukwiye kwicara hamwe tukamara ikibazo cyacu ama iyo leta nayo imenye yuko ko biri kose ibiganiro bitegezwa kuba abanyepolitiki nabo bareke guta mu kaga abantu bace bashyira mu maguru bahunga kuko umunyagihugu muto muto niwasigaye arapfa nawe amaze gufata ibyihuta numva rero bose bakuruka rwa politiki bakabukira nk'uko bisanzwe wa munyagihugu muto muto akareka kwasiga umuzima
Laurent urakoze cyane noneho duhamagare Ndayishimiye ari mu Ruyigi nawe hari ikibazo ufitiye Perezida Ntibantunganya
Ego ndashimye kubona mwatumiye Perezida Ntibantunganya Jefferson utubado dusana tubiri mu gaturoresha kuri kimwe kuri ibi biganiro by'abarundi biriko birabera mu Burundi ese n'ibibera hanze benshi baravuga yuko abarundi bose bakwiye kuganira atawukumiriwe kandi hari umugwi w'igihugu Sendei uhari hakaba n'ibiganiro bibera hanze y'igihugu bihagarikiwe n'uwo muhuza Museveni hamwe na Benjamin Mukapa aherutse gutoka kandi bose barashigikira uko bibwirizwa kubera hose kandi nta murundi w'umutima tajigira kwa ibiganiro kuko inzira y'ingufu ntishobora gushikana ku mahoro arama. Kere nagomba mbaze perezida ibantunganya kuri ibiganiro bibera mu gihugu bitunganywa na Zion Day. Uravye abanyagihugu ibyo basaba benshi baragaruka yuko ngo abaperezida batwa Burundi ngo bokwakwa iyi favere bamana yuko cyabajya mu nama nkenguza amateka kandi na buravye kuko abaperezida bahoze batwa Burundi mbona mengu basa n'abayiyatse kubera barase kujya mu nama nshinga amateka. Ibyo iyo bashaka kubivuga ku iki.
Urakoze ndayishimiye. Noneho duhamagare Nduwimana. Ikibazo cyawe.
Ego mande gusuhuza bibana nuko tuvuze ngaha mu Burundi bwa bwiwacu. Ego mu Burundi tuvuga kinda kuramukije nico kibazo cyane nacha gukere kumubaza. Kenya kuba wa president Silvestre Ntibantunganya ko tubona nk'umuvugizi wa CNDD-FDD yitwa Gerard Ndabirabe yama avuga ngo nta biganiro bizobera hanze. Mwebwe bwa perezida Silvestre Ntibantunganya uwo mugabo yamavuga ati ntibizobera hanze niwo muhanuri ki areke kuguma dadaza ari umuvugizi wa CNDD-FDD. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri nacyo
yego komeza.
None nk'abo bahuza mumva kizokumva bazohuza ngaho oyi mu bindi bihugu uwo muhuzo wambe yoba yitwa nde cyanke boba ari bande.
Yego perezida Ntibantunganya noneho rero nabo ngabo ni mubasubize.
Yego muze muranyibutsa.
Yego
yego ikibazo ca mbere yabajije ati
ibiganiro mu byita gute.
Aha ica mbere ndamubwira nuko koko mu biganiro nta numwe yokumigwa ashobora guterera kugira ngo amahoro abarundi banyotewe agaruke mu gihugu. Demokrasi yugurutse koko abarundi bagwanira gapfira ari benshi bataguriye kuri perezida Amerika rundadaye igaruke koko. Hanyuma kandi igihugu gishobore guhangana rero n'iki kibazo tutavamo cy'ubukene nabivuze mu kanya gaheze. Aha rero nta mwasi nibyo turabarundi twese nta murundi ari umwasi w'ubundi. Ntiduhuza gusa ku bibazo hanyuma ugasanga bamwe bifasha ukundi kudahuza nako ni nako n'Imana yabiremye. Imana ntiyaturemye igira iti mwese mumeze kimwe. Umwe wese hari ico Imana yamuhaye gituma adasa n'uwundi. Mugabe ikagira ati ibyo sinabahaye mubikoreshe ku neza ya mwese. Ntiyagiye ubikoresha aza kugwanya uwundi. Aha rero je ndibaza yuko abantu botegera ko kuganira bidutuma tugira intumbero duhuriye ko tugira tuti niyo izotubera umurongo kugira ngo duhangane n'ikibazo iki n'iki. Mu gihe cya none iki kibazo cyatewe n'iyi manda ya gatatu iteye kubiri n'amasezerano y'Arusha iteye kubiri n'ibwirizashingiro tukaraba tuti none ubu icyo kibazo inyishu n'iyihe na cyane cyane turabye izi ngaruka mbi nyinshi ikibazo cyazanye. Erega ngandwa ntawo dodagura ngo abiheze ni byinshi. Urabona abantu bapfuye kubera iki kiringo. Tuje rero kwidayishimiye nawe. Yambajije ikibazo ati ivyo biganiro none kandi hari ibiganiro biriko biraba
imbere mu gihugu
wa CND Commission Nationale pour le Dialogue Inter-Burundi. Nagira ndamucira umugani bw'umuntu akuze. Generabaye mu bantu 24 Major Peter Buyoya yari yagenye ngo bige ikibazo cy'umwe rw'abarundi aho hari mu mwaka w'1991. Hanyuma turakora 1991 turashika ku cegeranyo cyiswe icegeranyo ku kibazo cy'umwe rw'abarundi. Turashika mbere naho dushira ahabona integuro y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Hanyuma hariho ibyo abarundi bari bavuze bipfuza ko bijya muri ayo masezerano. Mugabo kubera ibiharuro kuri ubu by'abatwara baranka ko bijyamwo inyuma turabona ingorane y'ugucagize mbega ko ari habaye izo biganiro none amahoro yarabonetse mu Burundi.
Aha
ntitwabonye byabaye inyuma aho hagiye demokrasi perezida yakatorwa hari amezi atatu yamaze kandi ibyo biganiro byari byarabaye. Ubu rero si ukugira ngo uko ntabona ubuhara bw'abarundi kuko igihugu ni cy'abarundi. Mugabo icyo numvise kuva kiriya gihe n'ubu abarundi kiriko abarundi batubwira bati nyabuna mw'abanyapolitike mwe nimwumvikane muduha amahoro mukazona muduhaya amahoro muzorabe ko ari ngorane iva kuri twebwe abarundi kandi noneho tuzorabe no muri kahise nta na hamwe ingorane mu gihugu zigeze ziba abarundi bonyine ubwabo zavuye mu bagwanira ubutegetsi haba mu 35 haba 72 haba ryari yamye arabagwanira ubutegetsi hanyuma iyo abagwanira ubutegetsi bumvikanye bati dushinze umurongo ino tuzogendera ko amahoro yarabonetse n'ikimenyamenya n'ibiganiro abanyapolitike bagiriye Arusha urabona ko byari maze imyaka 10 igiye kurenga bizanya amahoro mu gihugu mugabo byongeye kugira ingorane abanyapolitike bonyine bagarutse bagashaka kwishyira hejuru y'ibyo bari bemereje n'abandi ngo je bitazemeye ngo nshaka kwishyira aho nshaka none raba ingere dusubiye inyuma nama mvuga nti abanyagihugu si buzapfa kugira politiki abanyagihugu babwira uti ndabafitiye politiki izo bateza imbere muri iki mu bya politike mu by'ubutunzi mu by'imigenderanire abanyagihugu bagira politiki y'imigenderanire biramaze kwibonekeza no kuvuga rero yuko iyi CN iyi komisiyo rero iri muri ibiganiro jewe bona yuko nahubwo ari na komisiyo two kwiyumvira niburi iburi tumaze kujya muri ibiganiro tukagira tuti tuzoshinga komisiyo irimo bose nawe batavuga rumwe na leta bageza bagatunganya ibiganiro vyiza iyo nayizoza inyuma izoza inyuma y'ibiganiro tuzatwagiyemo turi kumwe nabo bahuza akarere karaye kaduhaya
none
urero kibazo yabakije
ye kibyo mugenerwa n'amategeko
nagira ndabwire yuko hari umuntu yemera amategeko mu gihugu cy'u Burundi kandi asaba yuko ayo mategeko yubakubarirwa na bose n'umuntu yitwa Sylvestre Ntibantunganya ndayemera cyane mugabo kandi umuntu yitwa Sylvestre Ntibantunganya ntashobora kwemera ko hagira umuntu aza guhonyanga ayo mategeko ku nyungu ziwe jewe ejo nitwatunga neza iyo kiganiro abarundi bakagira bati inzira dufashe ni iyi nzobu wa mbere mu kuja mu nama ngenguza amateka uko ndemera ibwirwa shingiro byayinjizemo mugabo kandi nagira mbwira abarundi zibazi barasukwa mbega abarundi ico bota ni ikihe president abagaza president buyoya president Ntibantunganya president Ndayizeye bari mu nama ngenguza amateka ejo Nkurunziza agiye mu nama ngenguza amateka abarundi babataye iki muzogende mubaze bazogende babaze abarongoye inama ngenguza amateka turimwo batangurire kuri ba baribera yahora arongoye umugambwe yiprona bagende kuri Gervais Rufyikiri babaze ntisezerana bababaze ingene abarongoye igihugu bagiye baterera bakatuza neza ibibazo bagaterera umuganda mu nama ngenguza amateka nta na hamwe bigiza bintambamye abo rero bariko babwira abarundi ngo barongoye igihugu naje mu nama nshinga amateka ni ba bandi bashaka gusayangana wonyene ngo ntihagira abandi baboneka uko kwikura kubi niko kwagiye kwica igihugu ndabivugiye hejuru abantu bose bavyumve kirazira kwikunda gusa ntura bineza igihugu mbega bitumye uburundi bugira amahoro ngo twazipfuza byo babibigute kana kimwe jonona ahubwo byari byateye iteki igihugu ahubwiye hose akubwira bati mbega muriyo bati igihugu cy'u Burundi ako nako cishangije none urumva abazi gusambura baraje kurekaje gusambura ico rero jende bata yuko naco nyene atawoki ngako
ndabashimiye cyane president Sylvestre Ntibantunganya mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi ku biganiro by'abarundi namwe abatwumvaga uyu munsi ndabashimiye kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza.